Zingurua kugichapu cha chumi nindwi. Umunsi umwe hari mu ijoro, Paulo yarose inzozi. Ngira ngo murashobora kumubona aharyamye ariko ararota. Muri izo nzozi, Paulo yabonye umugabo umwe amuhamagara ngo agende kubasigurira ijambo ry'Imana. Yava mu gihugu cyitwa Makedonia, kandi icyo gihugu cyari kure y'Abisirayeli. Bari abantu bafise iyindi mico n'iyindi migenzo itandukanye n'iy'Abisirayeli. Paulo yarazi yuko ari bigoye cyane kuji Makedonia kugira ngo ababwire ubutumwa, ariko kandi yarazi ko mpwemu w'Imana azojana nawe. Nuko bukeye Paulo yaciye yikangura aca yitegurana urugendo na mugenzi we yitwa Sila kugira ngo bagende i Makedonia. Mbega wiyumvira yuko mpwemu w'Imana ashobora kuturongora muri iki gihe? Ego nyene, kuko igihe dusenze cyangwa tugasoma ijambo ry'Imana, mpwemu w'Imana aravugana natwe. Rimwe rimwe haraho mpwemu w'Imana ashobora kuvugana natwe mu buryo bw'inzozi cyangwa kwerekwa, ariko ahandi kenshi harahakoresha bagenzi bacu bakavugana natwe. Ariko kandi dukwiye kumenya neza tudakekeranya yuko ibyo twiyumvira ko twabwiwe n'Imana ko bijana neza n'ijambo ry'Imana, kandi ko bitarirwanya. Mu mitima yacu dukwiye kuba twiteguye kumva iki jambo ry'Imana ritubwira no gukora ibyo dutegeka. Ntidukwiye kuvuga ngo ya mana ibyo bintu biragoye cyane, wibuke yuko yasezeranije kuzobana natwe aho tujya hose.